Nzamba.
Nzambira samirana.
Ndabahaye mwini wenshuti namwe bakunzi muri ku madukurikirana n'ikaze mu makuru y'ikirundi ya radio Inzamba gateka kawe yo kuruno wa 16 ndamukiza umwaka w'2021. Alice Akimana nije ngiye kubashikiriza ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibiziga bivyo byatowe ku rundo wa 5 mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko umwidondoro wabo bantu n'icabishe nibirashobora kumenyekana. Muri ano makuru muraza kumva aho ibyo biziga byatowe. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho turaza kubashikana mu manuko bw'igihugu neza na neza ku ivuriro rya Nyabigina mu ntara ya Makamba, ahavugwa ihagarikwa ry'abaganga babiri bagirizwa kunyuruza imiti hamwe n'ayandi matungo y'ivuriro. Mu mpera z'ano makuru naho mu bijanye n'impunzi, ubwoba ni bwinshi mu Barundi bahungiye mu makambi y'igihugu cya Tanzania. Imvo akaba ari ubutumwa budasiba gutangwa n'abategetsi b'ico gihugu bubasaba gutaha. Mu ishyirahamwe Vikari ivuga impunzi basaba Leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano akingira impunzi. Mu kanya idonido y'aya makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Hari kiziga cy'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana catowe mu gatondo wo kuri no wa 5 mu mufurege muri zone ya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe uno munsi nyene ikindi kiziga catowe ku musozi wa Musenyi muri komine n'intara ya Muyinga. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nkuru Nziza.
Kwibarabara gitiriwe ndamukiza impande y'ishirahamwe gita y'impunzi ku isi hasere muri zone Kinindo komine ya Muha mu gisagara ca Bujumbura, niho hatowe ico kiziga c'umugabo atashoboye kumenyekana. Abahegereye bakavuga ko ico kiziga bavyutse bagisangaho bikaba vyaboneka ko uyo muntu yakubise ikintu mu mutwe. Abajeje intwaro bo hasi aho mu Kinindo baremeza ayo makuru, aho bamenyesha ko ico kiziga cavuye kijanwa mu buruhukiro. Umuntu umwe akaba yahagaritswe ariko akaba yahavuye arekugwa. Ikindi kiziga cy'umugabo yitwa Niyonzima Selemani afite imyaka 39 catowe mu gatondo kuri uno munsi wa 5 kiri mu ibarabara ku musozi wa Musenyi zone Munagano muri komine n'intara ya Muyinga. Nk'uko amakuru ava ahi Musenyi abimenyesha, ikiziga cya Niyonzima Selemani kikaba cyari kibohewe ko igitoki cyeze. Imvo y'urwo rupfu ikaba itaramenyekana. Abantu babiri bakaba bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza nk'uko bamwe mu baba aho ku mutumba wa Musenyi babivuga. Niyonzima Selemani ni umuntu wa kabiri yishwe muri iyi ndwi mu ntara ya Muyinga. Ku munsi w'Imana uheze umwana kivuka yaranizwe na nyina wiwe muri komine ya Butihinda.
Umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose nico gihano sentare ya gisirikare yaciriye kuri no wa 4 umusoda w'ipete rya caporal chef yitwa Kwizera Fideli yarasanzwe akorera mu Rukoko igihanga yagiriwe n'icaha cyo kwica yabiteguye. Muri urwo rubanza gukibiriraho uwo musoda umwanya umwe yaremeye icaha akavuga ko ashobora kuba ari we yarashe, uwundi mwanya akagihakana asigura ko wapfuye yagomba kumwaka inkoho ashobora kuba ari we yirashe. Senare ya gisirikare ikaba yashikirije ko indishi y'akababaro izoshingwa mu minsi iri imbere. Tubibutse ko uwo musoda Kwizera Fideli yishe uwitwa Ndayishimiye Jean Marie atashe ku munsi wa mbere w'inondwi, bakaba bari bapfuye carte memoire mu telefone. Urwo rubanza rukaba rwaburanijwe ku mutumba wa Buringa aho ico caha cabereye. Kuri uyu wa 5 igipolisi cyafashe umukenyezi yitwa Sibomana Rebecca yaba muri quartier Charama. Uwo mugore yafashwe nyuma yuko byagaragaye ko yakubaguye umwana afite imyaka iri munsi y'5. Amashusho yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye ko uwo mwana yakubaguwe kugezaho avunika ukuboko. Mu mwari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi baratera ivyatsi ihohoterwa ry'abana rigize iminsi ryibonekeza mu Burundi. Kubwa Liliane Igiraneza, umwe mu bajejwe agateka kazi na muntu muri uwo muhari amenyesha ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rikingira abana bose batarashika mu bigero agasaba gutabariza abana bose bakoregwa amabibe nayo kurikira Liliane Giraneza
mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turateye byatsiyo nyifato igayitse y'umuvyeyi yataye umurongo n'umutima wa kivyeyi akintumbero guhohotera no gusinzikaza ubuzima bw'ikibondo birateye isoni kumva umumama akwita umwana nko kwita inzoka twagira tumenyesha yuko umwana aregwa runtu atarereshwe inkoni umwana umuhanuye arumva kandi bisabwa yuko umuhanura mu bugwaneza kugira ngo areregwe mu ndero nziza kugira ngo azogire indero nziza azogire icamaze mu gihugu yabwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo ya 30 agace ka kabiri haravuga ko abavyeyi basangana uburenganzira kama bwo kurera abana babo kandi barabitegerezwa mu kurangura iryo banga bashigikirwa n'igihugu n'ibisata byacu uwo mwana twamvise ko ari umwana yatoye ariko naho yamutoye namufate nk'uwiwe kuko muri kano kanya ari muntu keziwe niwa mubazwa namufate nk'umwana yavyaye mufate neza muyo ngingo nyene ya 30 gace ka gatatu haravuga ko urugo n'imiryango mbere n'igihugu cyose bitegerezwa gukingira bimwe bidasanzwe abana bivanye n'uko batarashika mu bigero atuboneyeho akanya rero ko kubarira uwo wese azobona umwana ariko arahohoterwa canke ariko arasinzikarizwa ubuzima ko yo mutabariza kuko birategekanijwe n'ibwirizwa shingiro ni mu ntumbero gukingira uwo mwana kandi hariho n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ko gishumo nka Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant mu ngingo yaryo ya 16 iravuga yuko umwana ategerezwa gufatwa neza no mu ngingo yayo ya 20 iravuga yuko umwana ari umuntu ategerezwa gukurikiranwa kugira ngo akure neza kugira ngo abeho neza azobe umwana afite icamaze mu gihugu
abaganga babiri bo kwivuriro rya Nyabigina muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba barahagaritswe n'igipolisi kuri uwa kane bagirizwa kunyuruza imiti hamwe n'ayandi makosa ajanye no kunyuruza ubutunzi bwa leta inkuru dushikirizwa na Nadine Morakeye
abaganga babiri bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 13 ndamukiza Ephrem asanzwe arongoye ivuriro rya Nyabigina muri komine Nyanzarake hamwe n'icegera ciwe azwi ku izina rya Fabien bahagaritswe kuri uyu wa kabiri nkuko amakuru dukura mu karere k'ubuvuzi bwa Nyanzarake abitubwira ngo abo bagabo babiri bo babagirizwa kunyuruza ibikoresho bakuye mu bubiko bw'ako karere ntibyaheza ngo bishikanwe mu bubiko bw'ivuriro barongoye ayo makuru nyene abandanya avuga ko hari intumwa z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu zaciye zija no kugira amatohoza ku bijanywe n'iduza ry'ibitigiri bitangwa na bamwe bamwe mu barongoye ayo mavuriro abo nabo ngo boba baduza ibitigiri by'abakenyezi bibungenze hamwe n'abana bavugwa ku buntu soko ryacu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo ivyo babikora mu ntumbero yo kurondera amafaranga leta nayo igaheza ikariha amafaranga y'umurengera ayarenga ko agaheza kagaburwa na bamwe bamwe mu barongo yabandi mu mavuriro no mu burere bw'ubuvuzi ivyo rero ngo bikaba byo babituma haba ubuhombe bunini ku gihugu twagerageje kurondera urongo ya karere k'ubuvuzi ka Nyanzarake turamukena
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cha coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe Ijyari biri ngombwa gukaraba iminwa. Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubako zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigere iri ku biganza ushobora kuba wanduye, berero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'igihugu cya Tanzania zirabandanya guhagarikwa umutima n'iterabwoba, zibandanya kugirirwa n'abategetsi ba Tanzania mu ntumbero yo kubatahukana ku nguvu. Ubutumwa bubasaba gutahuka buheruka bwatangiwe mu ikambi ya Nyaruguru mu ntango z'inondwi. Izo mpunzi z'abarundi zisaba abategetsi ba Tanzania guhagarika iryo terabwoba. Inkuru tubaza Josine Kaze.
Ni kuhakikisha warundi wote wanaondoka wanarudi.
Impunzi z'abarundi zisabwa gutaha. Nyuma ayo majambo urongoye ikambi Inyarugusu atera kamo impunzi z'abarundi, warongoye ikambi yabivuze ku munsi wa mbere mu rugendo rwari rwagizwe na bamwe mu bategetsi ba Tanzania barongowe n'urongoye intara ya Kigoma muri iyo kambi. Kubwiwe ibikorwa byose by'abarundi bitegerezwa guhagarara.
Hakuna kinachopa.
Nta kintu na kimwe cemerewe kubandanya kibera ngaha. Haba kurima, kudandaza, byose bitegerezwa guhagarara. Kuko aba ivyabo vyarahize bategerezwa gusubira muhiri wabo. Ntambo nimwe yotuma tuguma duhindaro impunzi zavuye mu Burundi.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuganye na Radio Inzamba bavuga ko batinya kugirirwa nabi, bagasaba ko bokingirwa.
Ibyo ku majambo bivugwa n'abamwe mu bategetsi ba Tanzania na cyane cyane ubu asanzwe serukira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Tunatwibutsa ko ni impunzi aka kanya yahawe ko guhunguka ku bushake mudakoresha neza kuko bashobora kubangira. Ubu rero abantu benshi bari mu bwoba bwo bariyandikisha bw'ubwoba.
Kagambo yavuze na buramasari w'intara ya Kigoma aheruka ngaha ko yatumiye yakiri nimurare mutahe muve ngaha mugende, kuko niyo mutagenda kare mugogenda nka bamwe mwikambi mutagira mu 2022. Ku bijyanye n'ubuzima abantu barafatwa ku murango w'inyuma akarorero yafashwe n'imoto baratwara.
Kuri radio y'Abongereza BBC kuri uyu wa kane, umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu wa Tanzania Jean-Jo Simba Chawene yarabeshuje ko ataruhara na rumwe icyo gihugu gifise kwitahukanywa ku nguvu y'impunzi, aca yemeza ko abataha bataha kugushaka kwabo. Hari haheze iminsi ibiri gusa abahinga ba ONU baraba ibijanye n'agateka kazina muntu bahamagariye leta ya Tanzania n'iyu Burundi kubahiriza agateka k'impunzi n'abasaba ubuhungiro bavuye mu Burundi. Abo bahinga bakaba biyamiriza amabi avugwa muri ico gihugu ajanye nibugwa irengero, ukuborezwa igufa, gutahukanywa ku nguvu n'iterabwoba bivugwa mu makambi yo muri Tanzania. Amabi akunze gushigwa ahabona n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe atandukanye mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu.
Burunani CDBH Vicar gwitaho agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi bamenyesha ko ukunyuruza impunzi n'ayandi mabi ari byo bibangamiye ababa muri ayo makambi, ibyo byose kugira ngo bakunde bataye mu Burundi. Leoporo Sharangabo icegera turongoye ubwo runani asaba nyabu n'abategetsi ba Tanzania kubahiriza agateka k'impunzi nk'uko biri mu masezerano azikingira. Tumwumvirize.
Iyo mvugo y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu cya Tanzania yo guhakana ko impunzi z'abarundi zihohoterwa muri ico gihugu ni imvugo yadutangaje cyane, mu gihe dusanzwe tuzi neza ko ibyo bintu bisanzwe bihari kandi hari n'ibyemezo. Ubwa mbere hari impunzi zishika ku munani zahagaritswe mu ijoro ry'uwa 2022 2023 z'ukwezi kw'indwi muri 2022 mu makambi y'impunzi y'Induta na Mutendere. Izo mpunzi uyu munsi zikaba zifungiwe mu gihugu cy'u Burundi kandi zaba zafashwe n'abapolisi ba Tanzania. Ubugira kabiri hari impunzi nyinshi zagiye zirafatwa muri ubwo buryo, zigafatwa mu ijoro zikajyanwa mu busho butandukanye. Zimwe muri zo aho zashoboye kugaruka mu makambi y'impunzi, izindi bazisinyisha ku nguvu zihitamo gutaha, izindi ziratoroka amakambi y'impunzi zihungira mu bihugu bitandukanye. Hari ziri mu Rwanda, hari ziri Kenya, Uganda n'ahandi. Aho bose n'abantu biboneye neza ukuntu byagenze. Ikindi naco ni ibikorwa bibandanya by'ihohoterwa ku mpunzi, urabona guha kubuzwa kudandaza, kubuzwa n'ibindi bintu byose bishobora gutuma impunzi zisununura. ubwo rero byose ni ibintu byemeza ko ivyo bintu avuga bihari ivyo bintu hakana bihari ntiwokana ikintu cabaye kumugaragaro kindi naho avuga ko impunzi muri rusange itembereye gukora ibikorwa byo kwiteza imbere canke gusohoka ivyo navyo nuvuga ko bitumvikana gato kuko amasezerano yo mu gihe kimwe n'51 ingingo ya 18 iravuga neza ko impunzi zifatwa nk'abanyamahanga ni ukuvuga rero umunyamahanga yari mu gihugu abarekuriye gukora ibikorwa bimuteza imbere abarekuriye kudandaza abarekuriye kuja mu isoko abarekuriye gukora ibintu byose
ikidari c'umwaka katisi yose nico cahawe umurundi yitwa John Chris kubera ariwe yenga inzoga ya mbere ryoshe uno mwaka w'2021 oya nawe n'umuyobozi w'ihinguriro ry'inzoga Flobeck riri mu karere ka Waroni mu Bubiligi ikaba ari inzoga yitwa Red Fro yatumye aronswa uwo mudari w'umwakaka ikaba yatowe mu zindi nzoga zirenga 300,000 zivuye mu bihugu 90. John Chris avuga ko ico kidari gisigura vyinshi ku Burundi n'umugabane wa Afrika ati vyerekana ko abanyafrika bigishije neza ugwaruka bashobora kugera kure. Tumukurikire
akagashimwe cyane cyane twaronse katwereka isura ya mbere novuga ni isura nziza ya Afrika novuga isura nziza y'u Burundi isura giza ya region des Grands Lacs nibaza yuko muri akagashimwe nzokwerekana cyane cyane ugwaruka nabo nyene bamenye ko bashoboye abanyafrika nsuzoze turatinya twese turashoboye ikindi naco akagashimwe kerekana yuko mu bintu byacu byo kwenga inzoga tugahiganwa n'amabraseri rutura ku isinzima hanyuma ukabona agacupa kakozwe n'umurundi umwana wo mu bwiza gatowe kabaka mbere mu yandi macupa twibaza yuko ari ibintu bishemeje cyane ikindi naco twashatse kuvuga kandi kuri aka gashimwe nta kintu gisumbya amashure kwiga ni kintu gikeneye cyane twagira dusabe abigisha wigishije werekane ubuhinga n'ubumenyi bakwigishije kugira ngo mu myaka iza turonke abandi ba John Chris bagira ibindi bintu bisumbije ivyo turiko turakora kindi naco twagira twerekane yuko mu bihugu byose byo ku isi na gihugu na kimwe cobaho kidafashijwe na diaspora yerekana yuko umuntu wa diaspora aronsa agashimwe novuga yuko ari isura nziza kuri Afrika ari isura nziza ku bihugu byacu nuko tushaka yuko abo bantu ba ma diaspora bo mu bindi bihugu bogira uko bashoboye kugira ngo bafashe bene wabo bagumye mu gihugu
ningara rero dusozere ya makuru radio inzamba gateka kawo yabateguriye mwakoze mwese mwadukurikiye arisa kimana yabashikirije nkabandabifurije kugira ibihe byiza.